Kubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi Aloysi Bigirimana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fideli tuyahere kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Perezida mushasha wa Kenya William Ruto yarivuguruje kuvyo yashikirije ku Bushinwa mu gihe vy'imi mu bihe vy'imiyamamazo. Arashimagiza muri iki gihe ubucuti bwiza Kenya ifitaniye n'Ubushinwa, yemera ko Kenya igiye kwagura iyi migenderanire mu bisata vy'inyubako, uburimyi, indero hamwe n'ibindi ku nyungu z'ivyo bihugu byose uko ari bibiri. Perezida William Ruto yavuze ko yavuze ibi igihe yabonana n'intumwa idasanzwe y'Ubushinwa kuri Afrika, Liu Yuxi gato agitangura amabanga yiwe. Mu bihe by'imyiyamamazo, Perezida William Ruto yari yamirije Ubushinwa avuga ko mu gihe yotsinda zoca yirukana Abashinwa bari muri Kenya bariko barakora ubuzi bwategekanirijwe Abanyakenya. Yemeye ko azoshira habona amasezerano ya leta yasinyiraniye n'Ubushinwa mu mwijima. Avuga kandi ko azohagarika ingeso yo gusaba amafaranga. Ubushinwa nico gihugu kizi imbere mu guha amadeni menshi Kenya, kandi nibwo buriko burakora ibikorwa by'inyubako bikomakomeye muri Kenya, harimo n'ibarabara rikomeye rizohuza ibisagara bya Nairobi na Mombasa. Perezida avuye ku butegetsi muri Kenya Uhuru Kenyatta yarasinye amasezerano n'Ubushinwa, imigambi ikomeye y'inyubako ziterambere bituma Kenya gushika ubihereraniye Ubushinwa amafaranga angana amamiliyaridi y'amadolari. Hanze y'umugabane wa Afrika, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yaremeje ukwikukira kw'intara za Ukraine zibiri arizo Zaporizhia na Kherson ziri mu buraruko bwa Ukraine. Ibi biri mu itegeko rya Perezida ryasohotse ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kane. Ni mu gihe Uburusiya buriko bwitegura kurangiza ishyirwa mu ngiro ryo kwiyegurira izo ntara zibiri, haruhande y'izindi ntara za Donetsk na Lugansk zitangazwa kuri uyu munsi wa gatanu. Uburusiya bwavuze ko bufatanya izo ntara zine ku mugaragaro mu birori bitekanijwe i Moscou kuri uyu munsi wa gatanu. Umuvugizi wa Perezidansi y'Uburusiya Dmitri Peskov yabwiye abamenyesha makuru ko kwiyomekera ko izo ntara bizoba ku mugaragaro muri ivyo birori, kandi ko Perezida Putin ashikiriza ijambo rihambaye. Abategetsi b'izo ntara zine bashizweho n'Uburusiya baza barashitse ku mugwa mukuru Moscou w'Uburusiya kuvejo ku munsi wa kane kwitegurira ivyo birori. Ukraine ivuga ko inyishu kuri iyo ngingo y'Uburusiya ari uko Uburusiya bufatirwa ibihano, kandi abasirikare ba Ukraine bakongegwa ibigwanisho kugira babandanye kwisubiza ubutaka batakaje. Perezida wa Leta Zunze z'Amerika we Joe Biden yavuze ejo kuwa kane ko Amerika itazokwigera yemera iyo ngingo y'Uburusiya. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres we aramirira kure uwo mugambi, akavuga ko ari ingendo itagira ikibanza mu isi y'iki gihe. Izo ntara zine Uburusiya bwigaruriye bwiyometse ko ni Kherson na Zaporizhia ziri mu manuko, Donetsk hamwe na Lugansk ziri mu buseruko bw'ico gihugu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri Ukraine n'Uburusiya, Sena ya Amerika ejo ku munsi wa kane yaremeje imiliyaridi 14 z'amadolari y'imfashanyo nshasha kuri Ukraine mu bisata by'ubutunzi na gisirikare. Iyi ngingo yemejwe n'abasenateri bo ku mpande zose uko ari zibiri, aba republikane n'abademokrate, agizwe n'imiliyaridi 3 z'amadolari zigenewe ibigwanisho, ibikoresho hamwe n'imishahara y'igisirikare cya Ukraine. Harimo kandi n'imiliyaridi 3.7 zizova ku mafaranga yagenewe ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika akazocahabwa Ukraine. izindi miliyaridi zine n'ibice bitanu z'amadolari zizohabwa igihugu cya Ukraine kugira ubutunzi bwa bico gihugu ntibusubire inyuma kandi leta ibandanye ikora ukuri kwamye no guha abanyagihugu serivisi bakeneye. Sena ya Amerika yemeje aya mafaranga mu gihe perezida w'Urusiya Vladimir Putin kuri wa gatanu ariho ategekanya gutangaza ko ibice bimwe bya Ukraine bigenzurwa n'abasirikare b'Urusiya byometswe ku gihugu cy'Urusiya.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amakuru hanze y'umugabane wa Afrika kandi ni muri Korea ya Ruguru aho icyo gihugu cyateye ibisasu bya misile bibiri byo mu bwoko bwa balistike ejo ku munsi wa kane inyuma y'amasaha icegera cya perezida wa Amerika Kamala Harris avuye muri Korea y'Epfo. Muri urwo rugendo Kamala Harris yaragendeye akarere gatandukanya ibyo bihugu bibiri gacungerewe cyane. Izo misile zatewe na Korea ya Ruguru zibaye zitatu Korea ya Ruguru iteye mu minsi itanu. Muri urwo rugendo rwa perezida Kamala Harris icegera cya perezida wa Amerika yavuze ko Amerika yiyemeje gukingira Korea y'Epfo. Avuga kandi ko ibihugu bicuditse na Amerika bibona ko Korea ya Ruguru ari intambamyi ikomeye y'umutekano kubwa programa yayo ya nikleyere muri ako karere. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire bwaraneguye izo misile zatewe bavuga ko ari uguca kubiri n'amabwirizwa y'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi.
Ze arwisi bigira imana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Umushikiriza manza kizigenza kwa Republika y'u Burundi yagiriza umushingwa manza Sandra Ndayizeye umukobwa w'uwahoze atwara u Burundi Domitien Ndayizeye gukora impapuro mpimbano.
Turibukije ko umushingwa manza ajejwe amabanga hambaye ariko ko aguma ari umwene gihugu ategerezwa kwisunga amategeko ayarenze ko naho agahanwa nk'abandi. Umushingwa manza Sandra Ndayizeye rero ntakurikiranwa kubera aburanira muganga Sahabu Christophe.
Uyo ni Sylvestre Nyandwi umushikiriza manza kizigenza wa Republika y'u Burundi. Mu butungane bw'u Rwanda umugabo yabaye rurangiranwa mu gukina filime nyarwanda Jean Bosco uwihoreye akunda kwita Ndimbati yatsinze ubushikiriza manza mu rubanza baburana. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ugwego gwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'amasentare mpuzamakungu mpanavyaha ejo ku munsi wa kane gwatanguye kuburanisha mu mizi urubanza ruregwamwo mugwiza tunga Kabuga Felisiani akwirikiranwa ku vyaha vya genocide mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Urubanza gwejo ku wa kane gwihariwe n'ubushikiriza manza aho bwashimikiye kugusobanura Kabuga uwo yariwe imbere no mu gihe cya genocide rubihuza n'ivyaha akurikiranwa ko Temistoke Mutijima yakurikiranye urwo rubanza aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru.
Umucamanza ukuri inteko iburanisha bwana Ian Bonomi yatangije iburanisha avuga ko nubwo Kabuga yanze kwitabira urubanza ntanashake kurukurikira ku ikoranabuhanga ameze neza nta kibazo cy'ubuzima afite. Yongeraho ko nubwo biruko iburanisha rikomeza aho yahisaho umwanya ubushinjacyaha ngo busobanure ibibanziriza urubanza. Ubushinjacyaha bwibanze ku gusobanura uko Kabuga Felisiani yariwe haba mbere no mu gihe cya genocide. Bwamugaragaje nk'umunyemari wakoresheje umutungo we mu kubaka umubano w'imbitse n'abari abategetsi bakuru mu gihugu no mu ishyaka rya MLND ryari ku butegetsi kugeza no kuri perezida Juvenal Habyarimana ubwe. Uwo mutungo akaba ari nawo yakoresheje mu gutera inkunga ikorwa rya genocide. Bwikije cyane kuri radio RTLM yatambutsaga ubutumwa buhembera kandi bubi burwango ku Batutsi. Aha bukaba bwavuze ko Kabuga yibereye umunyamigabane n'umuterankunga mukuru aho yashoye masaga $10,000 by'amadolari y'Amerika. Kubw'ubushinjacyaha ibyo byayifashije mu kubona ibikoresho umurongo ivugiraho n'ibindi byangombwa ku buryo mu gihe gito yahise ihinduka radiyo ikurikirwa cyane. Bwavuze ko ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa kane mu 1994 ubwo genocide yatangiraga iyo radiyo yumvwaga cyane mu gihugu hose kurusha na radiyo y'igihugu. uretse no kuyitera inkunga ubushinjacyaha bwavuze ko yari mu bayobozi bakuru ba RTRM kuvishingwa mu kwa 7 1993 kugeza ihagaze ubwo genocide yarangiraga mu kwa 7 1994. Kabugu bwe ngo yagiye yivuganira kenshi ndetse agatambamira ibyemezo bya ministeri y'itangazamakuru byabaga byayifatiwe kubera gutambutsa ibiganiro bibi burwango. Radio RTRM ubushinjacyaha bwavuze ko itagarukiraga ku kubiba urwango ku batutsi gusa, ahubwo mu gihe genocide yakorwaga abanyamakuru bayo barangiraga intera hamwe aho zijya guhiga abatutsi. Aha bukavuga ko abatanga uhamya bazagaragaza uburyo abamazina yabo yatangazwaga kuri RTRM bahitaga bibasirwa, bamwe bakaba barahizwe n'intera hamwe bakarimburanwa n'imiryango yabo. Kugutera inkunga umutwe w'intera hamwe z'ishyaka MRND ryari ku butegetsi, ubushinjacyaha bwavuze ko inyubako yo ku Muhima mu mujyi wa Kigali yari igicumbi cy'uwo mutwe aho wanabikaga ibikoresho n'imyambaro, ndetse abawugize akaba ari naho bahagurukiraga bajya guhiga abatutsi hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Ikirenze kuri ibyo, ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko bufite abatangabuhamya bazagaragaza uburyo mu rugo rwa Kabuga rwari ku Kimironko mu mujyi wa Kigali hitorezaga ndetse hagatangirwa intwaro ku bagize umutwe w'intera hamwe biganjemo abaturuka mu yari perefegitura ya Byumba Kabuga komokamo. Aho hafi y'urugo rwa Kabuga kandi ubushinjacyaha bwavuze ko hashyizwe bariyeri yatangirirwaga abatutsi, abayibagaho bakaba ari intera hamwe za Kabuga ubwe. Uretse mu mujyi wa Kigali, ubushinjacyaha bwanavuze ko Kabuga yafashije mu ishingwa ry'umutwe w'intera hamwe aho akomoka mu yahoze ari perefegitura ya Byumba. Bwavuze kandi ko mu gihe genocide yakorwaga, Kabuga ubwe yagiye asura kenshi intera hamwe aho zabaga ziri mu rwego rwo kuzitera umwete mu bikorwa byo guhiga no kwica abatutsi. Ubwo intambara y'umutwe wa FPR Inkotanyi yari irimbanyije muri Kigali, guverinoma yari wigahungira mu cyari perefegitura ya Gitarama, ubushinjacyaha bwavuze ko Kabuga Felician wakundaga kuba ari ku Gisenyi kuva mu kwezi kwa 4 1994, aho ku Gisenyi hayoboreye ibikorwa byo gushinga ikigega cyo gukusanyirizamo amafaranga yo kugura intwaro. Amafaranga yakusanyirizwaga muri icyo kigega, ubushinjacyaha bwavuze ko yaguzwemo intwaro zambutswa zinyujijwe igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo gihe yitwaga Zaire. Izo ntwaro ngo zahawe intera hamwe zitangiwe kuri stade no mu kigo cya gisirikare. Ubushinjacyaha bukavuga ko Kabuga ubwe yavuze ko nta mututsi ugomba kwambuka umupaka ahunga, yiyemeza gutanga inkunga yo kongera amabariyeri aho ku Gisenyi. Kuva mu mwaka w'1997, Kabuga yari mu bashakishwa cyane kubwo kugira uruhare muri genocide yari imaze kuba mu Rwanda mu 1994. Yatawe muri yombi mu kwa 5/2022 mu Bufaransa hafi y'umurwa mukuru Paris. Ibyaha akurikiranweho birimo icyaha cya genocide, gukora no guhamagarira abandi gukora genocide, gucura umugambi wo gukora genocide, gukora itoteza ku mpamvu za politiki, ndetse no kurimbura n'ubwicanyi nk'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Kuri uyu wa gatatu, ni ukuvuga umunsi umwe mbere y'iburanisha, Felician Kabuga yasohoye inyandiko avuga ko atitabira urubanza. Ibyo avuga ko bitewe n'uko adafitiye icyizere umunyamategeko umwunganira Emmanuel Arti, kandi ubusabe bwe bwo kwihitiramo umwunganizi wundi bwanzwe, bityo akaba arimo guhatirwa kunganirwa n'umunyamategeko watizeye. Iburanisha rirakomeza kuri uyu wa gatanu.
Urakoze Temistocle. Mu butungane bw'u Rwanda, umugabo yabaye rurangiranwa mu gukina filime nyarwanda Jean Bosco Uwihoreye bakunda kwita Ndimbati yatsinze ubushikizamanza mu rubanza baburana. Bamurega ibyaha byo gusambanya umwana no kumuha ibiboreza sentare yemeje ko ikirego cy'ubushikizamanza atashingiro gifise kuko atabimenyetso bifadika butanga. Eric Bagiri ubusa yakurikiranye iyi nkuru.
Nta kimenyetso na kimwe mu byashingiweho n'ubushinjacyaha mu kurega Bwana Uwihoreye, umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yahaye agaciro. Yavuze ko byose bibumbatiye ugushidikanya, niko guhita atangaza ko nta cyaha na kimwe gihama Uwihoreye uzwi nka Ndimbati mu mafilime nyarwanda. Akimara gutangaza iyo ngingo, icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye, abantu bagihinduye nk'isoko, ubundi umucamanza buruko yifata, abandi nabo bajya hanze kugaragaza amarangamutima yabo. Ndimbati yaregwaga ibyaha bibiri, gusambanya umwana no kumuha ibisindisha. Ku cyaha cyo gusambanya umwana mu kukimugiraho umwere, umucamanza yashingiye ku matariki y'amavuko yabavugwa n'ababyeyi ndetse n'ayatanzwe n'inzego zitandukanye z'ubutegetsi. Intariki yafatiye inkingo yo mu murenge wa Muganza igaragaza ko Kabahizi Feredausi yavutse ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 6/2022. Ubushinjacyaha na Kabahizi bavuga ko Ndimbati yasambanije Kabahizi ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 12/2019 ataruzuza imyaka y'ubukure. Ibimenyetso by'uturemagingo dutangwa n'abahanga tuzwi nka DNA cyangwa ADN bigaragaza ko abana b'impanga kabahizi yababyaranye na Ndimbati kandi na Sarabemera. Gusa ku matariki yaregwagaho kuryamana na kabahizi, Ndimbati avuga ko yari ku Gisenyi. Yemera ko bagiranye imibonano mpuzabitsina ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa mbere 2022, bityo ko yari yujuje imyaka y'ubukure. Urukiko rushingiye ku matariki atandukanye rwanzuye ko hari indangamuntu ya mbere kabahizi yagendanaga igaragaza ko yavutse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2022. Urukiko ruvuga ko nubwo abarega Ndimbati bahakana iyo ndangamuntu, bitavanaho ko yatanzwe n'inzego zibifitiye ububasha. Kukijyanye n'amatariki yaba Ndimbati na kabahizi ndetse n'ubushinjacyaha batemeranywaho ku munsi baba baragiranye imibonano mpuzabitsina, urukiko rwavuze ko buri ruhande rubivuga gusa kandi nta bimenyetso biherekeza. Urukiko rwavuze ko ntaho rwahera rwemeza ko Ndimbati yaryamanye na kabahizi atujuje imyaka y'ubukure. Rwashimangiye ko ubushinjacyaha bufite inshingano zo kurugaragariza ibimenyetso bidashidikanywaho ku cyaha cyo guha umwana ibisindisha na cy'umucamanza yakimugezeho umwere. Umucamanza kandi yategetse ko nta ndishyi zigomba gutangwa muri urubanza. Basabaga indishyi zingana na miliyoni 30 mu mafaranga y'amanyarwanda. Ategeka ko Jean Bosco Uwihoreye bakunze kwita Ndimbati ahita arekurwa urubanza rukimara gusomwa. Mu cyumba cy'urukiko abantu bahise baterera hejuru icyarimwe bagaragaza ko bishimiye icyemezo cy'ubutabera mu rubanza rwa Ndimbati. Uyu mugore ni umuturanyi wa Ndimbati mu mudugudu wa Karama ubuhiswe Norvege.
Ndwi Karama ntuye Karama na Norvege. Ako Ndimbati agifungwa numvise mbabaye, ngire mu babaro mwinshi. Twagera ku rubuga nkoranyambaga Facebook tugasanga ngo Ndimbati barimo shyira commentary ngo nafunge ngo naheremo. Nkabandikira nkababwira ngo ufunze ntago ari bufungura. Ubwo rero njyewe nahanye intsinzi. Nyamara kumva ngo Ndimbati baramusomera. Njye nicyo cyanzamuye. Nazanywe no kureba uburyo Ndimbati bamusomera, ndanezerewe cyane. Urugobo bacukuye baruteremo insina.
Urubanza rusomwa mu baburanye hagaragaraga umunyamategeko wunganira Ndimbati. Ubushinjacyaha bwari mu cyumba cy'urukiko. Umunyamategeko Hirene Bayisabe ashima ko yunganira yabonye ubutabera.
Nta kizere n'ibite burabira biri muri mwatse mwatse. Uru gusabirwa mvuga ngo ikivamo cyose ndacyakira. Ariko ikivuyemo nicyo nasabye. Kuba rero icyo nasabye ari cyo kivuyemo, ndishimye cyane. Ndimbati nawe ararenganuwe nk'uko nawe ari umuturage, nawe ari rubanda, nawe erega ubutabera buramureba, nawe bugomba kugira icyo bumukorera. Niba bubona arengana agomba kurengana, arengana agomba kurenganurwa. Abahiri icyaha yakoze bakabona bufite ibimenyetso cyamuhama.
Ubwo twateguraga iyi nkuru ntitwabashije kumenya niba urwego rw'ubushinjacyaha ruburana na Ndimbati ruzajurira icyemezo cy'urukiko, na cyane ko urubanza rwasomwe ku rwego rwa mbere rutarabitegeko. Ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko Ndimbati akimara kugeza hanze ashobora kujyana mu nkiko umunyamakuru wo ku muyoboro wa YouTube yikoma ko ari mu babaye intandaro yo kumufungisha. Ndimbati yaramaze amezi atandatu afunzwe muri gereza ya Mageragere. Umunyamategeko umwunganira yabwiye itangazamakuru ko igihe Ndimbati yabyifuza agasanga bafite ibimenyetso bashobora gushingisha urundi rubanza. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Tugushimire Eric. Burundi umushikiriza manza kizigenza wa Republika yagiriza umushingwa manza Sandra Ndayizeye umukobwa w'uwahoze atwara Burundi Domitien Ndayizeye gukora impapuro mpimbano. Ni muri dosiye ya muganga Christophe Sahabo n'ibitaro Kira Hospital. Yaroje buri kaneza araduye inkuru y'imvaho.
Kumugoro bakuru wa kane umushikiriza manza kizigenza wa Republika Sylvester Nyandwi yahamagaje iganiriro n'amenyesha makuru kugira asigure ibijanye n'iryo fungwa. Yavuze ko cyatumye bahagarikwa bagatabwa mu buroko ayicegeranyo cy'inama ya bose yafite imitahe mu bitaro Kira Hospital hari muri uku kwezi. Kwa 18 uku kwezi niho urongoye izimfata kibanza urwego nshingwa ntwaro rwa Kira Hospital yaciye yitubura ubutungane yamaze kubona ico cegeranyo ku mbuga nkoranyambaga. Nkuko bivugwa n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika yareze yavuga ko iyo nama itigeze iba, uwayikoranije nawe akaba yari mu mahanga. Mu nyuma matohoza yakorewe muri parke ya Muha mu manuko bwa Bujumbura yerekanye ko ivyo avuga bifise ishingiro nk'uko vyemezwa na Sylvestre Nyandwi.
abanyamitahe bakira bumvirijwe baramenyesheje yuko batigeze baja mu nama ko ahubwo babazaniye icegeranyo ngo bagitere ku mukono gusa kandi ko niyo nama ya bose itigeze iba aho rero ngo bababwira ko leta igomba ibibe imitahe yabo bafise muri Kira Hospital
mushiza manza mukuru wa Republika atigeze yemera kibazo na kimwe cyamenyesha makuru ahitamwo kwivira hasi ahitana impapuro ahejeje gusoma itangazo yavuze ikinyagaje inyuma iyo nama kubwiwe yaramentanije
guhuvya no kuyovya amatohoza asanzwe ariko arakorwa muri parke ya Muha aho muganga Sahabo Christophe yararongoye ibitarukira ariko arakurikiranwa kuvyaha bitandukanye yakoze mu gushinga no mukurongora ibitarukira no guhungabanya ibikorwa by'ibitarukira mu gutera igipfungu no guhubisha abakorana navyo ku burongozi bwavyo ngo babure ubiserukira
atamazina vuze yatangaje ko hari abahagaritswe muri dosiye ya Kira Hospital kubera bateye umukono kuri ico cegeranyo muri bo yagarutse ku izina rimwe mushingwa manza asanga handayizeye umukobwa uwahoze atwara Burundi president Domitien Ndayizeye uwaburanira muganga Christophe Sahabo yagirizwa ko yaragize uruhara rukomeye mu by'ubutungane bwita gukora impapuro mpimbano
uwo mushingwa manza akaba yaragize uruhara runini mu itunganywa ry'ico cegeranyo cy'inama itabaye umushingwa manza Sandra Ndayizeye rero nabo bakoranye ico cegeranyo nakurikiranwa kubera aburanira muganga Sahabo Christophe
umushingwa manza Sandra Ndayizeye yafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura co kimwe na mutoyi wa muganga Christophe Sahabo yitwa Etienne Sahabo kuva mu ijoro ryo kuri wa gatatu batakaje umwidegemvyo yo kuva ku munsi wa kabiri igihe uko ari babiri bahagarikwa bajanwa kumvirizwa n'umucamanza yanse ko basubira mu ngo zabo ahitamo kubaraza mu gasho Maître Gustave Nyonzima buranira muganga Sahabo imbere ya za sentare mpuzamakungu avuga ko iriko biraba muri dosiye y'uwo yunganira ariho nyangwa ry'amategeko rikabije uko niko yabisigurije ujya Amerika kuri telefone
twovuga ko uru rubanza n'ibi bintu biteye isoni biriko biraba binyuranywe n'amategeko bari basanzwe bafise n'ishavu ko watwara conseil d'administration nyawe yari yamaze gusaba n'amabanki yuko yokugara amakonti yose yakira ari mu Burundi byo navyo bikaba byarakozwe ari navyo byatimye bagira iryo shavurirerire rero nibintu biteye agahinda biriko biri n'amategeko utungane bwabaye igikoresho
hagati mu kwa gatanu uyu mwaka president Ndayishimiye yavuze ko yaje kumushikiriza manza nawe nyene yari gufunga muganga Sahabo uko niko yabisiguye mu iganiro ciwe ca mbere yahamenyesha makuru
hariho enquete privé yabaye baravuga bati turavye umutahe wa leta wabungana na 70% cyenda avuga nti tangura rero mitahe muyishire hano bari muri processes bagasanga harimo amahinyu ameze ukucaye kuriya bacaje mu byimanza cyo nibisanzwe
ku muhinga makuru uyu wa kane muganga Christophe Sahabo yavanywe mu ibohero rikuru rya Bujumbura aja kuboherwa mu ibohero ry'intara ya Rwigi mu buseruko nk'uko amakuru yizewe ava muri iryo bohero yabwijwe rya Amerika mu kajoro ko yahageze kandi yamaze kwakirwa muganga Christophe Sahabo yahagaritswe n'igendereza ry'u Burundi mu ntango z'ukwa kane uyu mwaka uwo muganga w'u Burundi niwe yakoze umugambi w'ibitaro vy'akarorero mu gihugu vyuguruwe mu 2015 mu kwa gatatu ivyo bitaro vyitiriwe Kira Hospital abanyamitahe bakuru n'abaturuka mu gihugu c'Ubusuwisi bikaba vyubatswe ku mamiliyaridi 28 y'amarundi hafi imiliyoni 14 z'amadolari y'abanyamerika mu Faransa Jean David Piro yarajejwe urwego nshingwa ntwaro rw'ivyo bitaro yari hagarikiwe umunsi umwe na Sahabo yaciye arekurwa bukeye ubu urwo rwego rwamutswa Charles Ndagijimana umuyobozi mukuru wa Sokabu ishirahamwe rya mbere rikuru mu Burundi ryo kwiteganiza kazoza leta ifisemo imitahe myinshi uwo mugabo wazwi cyane cyane mu mwaka wa 2015 igihe yatwara sentare yubahiriza ubwizwa nshingiro agafata ingingo yo kwemeza kukindi kiringo canya kugendera Pierre Nkurunziza atamategeko gihonyanga mu gihe bamwe mu bakorana bari bahunze bavuga ko batokwemeza kw'ico kiringo cateye imari kibaho eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
kwindi nkuru yerekeye Burundi Burundi bwarahagaritse mu kiringo gito ingendo zija mu gihugu ca Serbia kiri ku mugabane w'Uburaya inyuma yaho ibonekeje abantu benshi cane cyane guharuka ruva ibujumbura rukaja gusaba ubuhungiro iburaya ruciye muri ico gihugu amashirahamwe yigenga agwanya urudandazwa rw'abantu avuga ko mu kwezi kumwe hari hasigaye hagenda abarenga 5,000 Pierre Claver Niyonkuru yadukurikiraniye iyi nkuru
urugendo ruje muri Serbia nibwo ruririmbo ruri mu kanwa ka benshi cyane cyane ugaruka ibujumbura no mu bindi bisagara bikuru bikuru bigeze Burundi amakuru ijwi rya America rifise akemezwa n'ishyamba rigwanya urudandazwa rw'abantu ONLCT Weton Frere yemeza ko abantu bari hagati y'ibihumbi bitatu n'amajana atanu n'ibihumbi bitanu buririra indege ibujumbura bagiye muri ico gihugu ca Serbia mu kwezi kumwe ivyo bikaba vyiyongereye kuri urwo rugero guhera mu mezi atatu aheze igipolisi catangaje ku gite w'amakenga niyo nzira kuri uyu wa gatatu cerekanye abantu batatu cafashe bagirizwa ko bafise uruhara mu kurungika ugwaruka muri ivyo bihugu harimwo na Serbia vyemezwa na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano n'intwaro y'agati mu gihugu
aba bantu bafashwe bamaze kwiba abantu amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga babahenda yuko bazoca barungika muri ivyo bihugu barafise n'ibigo ngo babaheramwe inyigisho mugabo hari abandi bababwira ko babajana mu bihugu vya Buraya cyangwa bakinjira muri Serbia ngo bakazoruhukira mu Bubiligi nagenda bamenyeshe ko babaka amafaranga ari hagati y'imiliyoni indwi na cumi na zitatu z'amarundi aha rero mu miryango itari mike n'amarira hari abagurisha amatongo hari abagurisha ibitungwa hari n'abagenda kurondera amafaranga mu mabanki batazi ingene bazorira ubu ngo basigaye bamara indwi zitatu bariko baragenda n'amaguru muri ivyo bihugu ubu rero aho hageze igihe c'imbeho n'abapfa barapfa
abafata iyo nzira bishimikiza amasezerano ari hagati y'Uburundi na Serbia yasubiwemo n'ivyo bihugu bibiri mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka ayo masezerano yasiguwe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu Albert Shingiro mu nama nshingamateka na nkenguzamateka atanga uturusho ku muntu afise urupapuro rw'inzira pasiporo y'Uburundi n'iya Serbia gutembera muri ivyo bihugu bibiri ataruhusha bwo kwinjira mu gihugu kime canke ikindi bitavize arinze gusaba ubu Burundi bwikeka ko abarundi batari bake bariko bikeke nyuma yutwo turusho mu guca muri Serbia hanyuma bakaja gusaba ubuhungiro mu bihugu vya Buraya ivyo biremezwa ndetse n'abamaze gufata iyo nzira yamara bavuga ko izitanye uyu twise Bizimana kubera atashatse ko amazina yiwe amenyekana avuga ko yaciye mu bihugu bitandatu kugira shike mu gihugu c'u Budagi gusabayo ubuhungiro
Nje sinaraye no muri Serbi, uri muri Serbi, ugomba kwinjira mu kindi gihugu muri Bosnia. Mucamo Fatimodoka, ikacibatwara ahegereye ku mupaka wa Bosnia, mugacamo va muri iyo modoka, mugacamo ugenda n'amaguru rero, urwo rundi rugendo rusigaye. Niho ucamva muca mu mashamba, uva Serbi imeze nk'inzira, imeze nk'umuryango, Mucha kugira mushike mu bindi bihugu.
Bagenzi we batubwiye ko bamaze indwi zibiri canke zirenga bagenda n'amaguru baduga imisozi ahandi naho bagaca mu mashamba. Hari uruzi rumwe bajabuka umwe muri bo yatumenyesheje ko mugenzi wabo yaruguyemwo akasiga ubuzima kuko rutoroshe kujabuka. Yongera ko kw'abatari bake bamaze gusiga ubuzima muri iyo nzira iva muri Serbia igaca muri Bosnia, Croatia, Slovenia, Ubutaliyano n'Ubusuwisi kugira bashike gusaba ubuhungiro mu bihugu vy'Ubufaransa, Ububirigi canke Ubudagi. Batubwiye ko iyo bafashe urugendo ari nka 50 hatabura na batanu bagwa mu nzira canke bakanyuruzwa. Ico bikoze batubwiye ko bivana n'uburyo umuntu afise batufise amafaranga akwiye aca mu nzira nziza. Ivyo vyatumye ishirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu Kinyegero ONLCT Weton Frere rikorera i Bujumbura ritera kamo leta kayisaba guhagurukira ico kibazo. Maitre Prime Mbarubukeye atwara iryo shirahamwe ryigenga kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika.
Twarasanze nko ku wa gatanu w'indwi iheze abarundi n'abarundikazi bashika amajana abiri barashoboye kugenda muri ico gihugu ca Serbia. Ishirahamwe ONLCT Weton Frere ryarabajwe cane kandi no kumva yuko hari abarundi benshi bahura n'ingorane zidasanzwe mu vyerekeye urugendo baba bariko baragira, bamwe bamwe muri bo no gupfa bagapfa. Ishirahamwe ryacu ryashaka risabe leta y'u Burundi gukurikiranira hafi izo ngendo baciye mu kinywabi baze bagende bakingiwe kandi agateka kabo kubahirijwe
ikinyamakuru Libre candikegwa mu bubirigi candika ko igitigire c'abarundi basaba ubuhungiro muri ico gihugu cigwije incuru 8 mu kiringo camezi 3 aheze gusa ibice 90% vyabo nabaciye muri Serbia barimwo n'abanyarwanda abakongomani abatanzania n'abaturuka mu bindi bihugu vy'akareka Afrika y'ibiyaga binini leta y'Burundi yatangaje ko ibayirahagarika ingendo zija muri ico gihugu ca Serbia mu kurindira ko amatohoza yimbitse akogwa ikompanyi z'indege nka Ethiopian Airlines zitwara abantu benshi muri ico gihugu c'Iburaya zahawe amategeko yo kudasubira gutanga amatike y'indege ndetse n'abari bamaze kuriha amatike yahagaritswe Pierre Claveni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Juti zacu ndabashimiye ko mwakurikiye aya makuru. Mubandanye mukurikira programa za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugire ibihe byiza.